VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 19 y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Undikije. Numwanya wa cakiganiro cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanyamanyu bi radio Ijwi rya Amerika muri sanga mu kiganiro cyo munsi turavuga hanini ku mabi akorerwa bari na rugo muri rusangi muri iki gihe amakungu yose ariko ararabira hamwe mu gihe cy'iminsi 16 amabi akorerwa bari na rugo hamwe n'imigambi yofatwa kugira ngo inyifato yo gukorera amabi bari na rugo irangire ubutagisubira inyuma kuva ku igenekezo rya 25 y'ukwezi kwa 11 umunsi mpuza amakungu wo kuyamiriza no kurandurana n'imizi ihohoterwa rikorerwa bayina rugo gushika itariki 10 y'ukwezi kwa 12 umunsi wahariwe gatya kazi na muntu no kuvuga iminsi 16 yo kuyamiriza ubwizi bwa nabi bufatiye ku gitsina ni gihe abantu bose bo ku isi batewa kamo kabasaba gukora ibishobotse byose kugira ngo amabi akorerwa abakenyezi abafasoni hamwe n'abigeme aranduranwe n'imizi mbega hokorwa iki kugira ngo amabi yose akorerwa mufasoni n'umwigeme arangire ubutagisubira inyuma uruhara rw'abagabo n'abahungu n'uruhe muri byose keza mbega hari ikintu bafasoni bakora kugira ngo bigobotore abatyoza agateka kabo kuri ibyo bibazo byose twatumiye abafasoni babiri bakurikirana hafi ibibazo bijanye n'amabi akorerwa abigeme hamwe n'abafasoni twatumiye umudamu Pascazi Minani yanditse igitabo gihambaye cyane rwose kivuga ku bakenyezi muri politique akaba ari kwagira doctorat muri science politique muri université ya Ottawa twatumiye kandi umufasoni Aline Nizigama akaba ari president w'ishyirahamwe haguruka mwiriwe neza bapfasoni mwese mwiriwe neza yamara imbere yuko dumpa ndabaha ijambo nashaka cyane cyane tutangurire cyane cyane twumvirize ukuntu ihohoterwa ry'abafasoni hamwe n'abakenyezi gifashe mu Burundi muri iki gihe mu nkuru twarungikiwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse mu gihe haba ibirori byo gutanguza iyo minsi 16 yo kwihweza ukuntu agateka k'abafasoni kabandanya gutyozwa mu Burundi mu birori byabereye imakamba reka tutega amatwi mugenzi wacu Fidelite Ishatse
kugwe yo igihugu ubushinga cyo gatakazi na muntu imibano y'iterambere idakumira butanga ibihero byerekana ko mu mwaka w'2014 abakenyezi bahuye n'amabi bangana ibihumbi 10. Joseph Butore cegeca kabica umukuru w'igihugu nawe nyene yagarutse ku bitigi by'abakenyezi bamaze guhohoterwa mu no mwaka turimo w'2015.
Uyu mwaka gushika mu kwezi kw'icumi naho kigohumura cyari kimaze kwakira abantu igihumbi n'ijana 60 bakorewe amabi. Muribo hakaba harimwo abigitsina gore 1031 n'abigitsina gabo 143.
Muramatari w'intara ya Makamba nawe nyene Egade ni ukuri mu birori byari byabereye muri stade Kayogoma arashikirije ukuntu ibintu byifashe mu ntara yiwe mu nkuru nyene mugenzi wacu Fidelite Ishatse yaduteguri.
Biharuro rero dufise birerekana ko abakenyezi n'abigeme bakorerwa amabi ari benshi. Aho kuva uyu mwaka utanguye gushika mu kwezi kw'icumi abashurashujwe ku nguvu mu ntara yose ya Makamba twatugeze ku gitigiri cya 46. Bitigiri byinshi tukabibona cyane cyane muri komine Kayogoro ariyo turimo n'umunsi na komine ya Nyanzarake. Amabi asinzikaza umubiri nibitege bishika kuri 50 numwe. Abakorewe amabi asinzikaza umutima nibitege bishika kuri 60. Abakorewe amabi asinzikaza amatungo y'umuryango nibitege bishika kuri 79. Abishwe ni babiri.
Murumva bafasoni turi kumwe ibiharuro bitangwa n'abategetsi mu Burundi ku kwihohoterwa ry'abakenyezi mu Burundi ikana ibiharuro bitebwo banashaka ntangure kuri mwebwe mufasoni yari nizigama mbega ayo makuru mwakire gute ivyo biharuro mwari muzi ko bingana gute?
Ni mekode feri je biharuro no turaneze n'ukumva ko leta ifashe ku mutima kandi ifise kubiharura ariko tufebwe turaje n'ishinga nuko ari ibiharuro byinshi kandi tukaba twibaza yuko hari ibiharuro byinshi bitaraseruka kuko abagore benshi nabigeme benshi bagitinya kuza kuvuga ibiko birabashikira iyo bashikiye urundi byo biharo gender byumvise ncanibaza ko hariho byinshi byinshi bitarasohoka
mu fasane namwe Pascal Minani nagira mutubwire ibyo biharo mwavyakiriye gute
je kubiharuro ko ntari mu Burundi muri aka kanya sinavuga yuko ari ibiharuro bikeya canke binini mugabe ico novuga nuko nubwo yabari umukenyezi umwe canke babiri bahohotewe kameme numuntu urumva umuntu wese nta muntu numwe akwiye guhohoterwa nubwo bari kuvuga yuko ari abantu babiri bariko barahohoterwa nibaza yuko bo bari benshi
reka twibutse n'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika ko mwodutera kamo ku nimero yacu ya WhatsApp ikurikira 202-441-9931 ndasubiramwo 202-441-9931 turabateye akamo ikibazo ibibazo turiko turavuga n'ibibazo bihambaye cyane rwose bimaze imyaka myinshi mu Burundi intambwe itari nto yarakozwe ariko nkuko muvyumvise ibiharuro biracari byinshi cyane rwose nuvuga ko hariho igikorwa cyo gukora ni igikorwa kiraba abantu bose ikahaba abapfasoni bo bunyene abakenyezi abigeme abagabo ikanabahungu ni ikibazo kiraba abantu bose cyane cyane ku Barundi ni ikibazo abantu bose bakwiye guhagurukira nkuko turiko turategwa akamu twese mu mfasoni Aline Nizigama mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko ibyo biharuro bishobora kuba birenga ngaho mukamuvuga ko muri rusangi abafasoni batavuga ibintu byose bibashikira mbe intambamye ni yihe kuri mwebwe igituma iyo nyifato yoyo ntituma bahohoterwa kurusha
ije je ntabivuze kubera akazi dukora aho gora mu minsi yose hano muri Canada hamba mba mu gisagara cha Toronto urumva mu kazi dukoramo nkorera YWCA Canada tukaba ni kibazo dukorera ko buri munsi turazi yuko mu ngora ndikunda kubona nuko no mu bihugu nka Canada bifise ibipimisho byose bashobora gukoresha bifise igipolisi bikora bifise amashirahamwe ashobora gufasha abagore twazi ko yari ngorane y'imico hari ama community amwamwe gifise imico yuko abagore badashobora bagitinya gusohoka kuvuga ibiko rashikira tukaba tuzi ko ibyo biri bishikana muri Canada mu bihugu by'iwacu byo muri Afrika iyo ngorane icengeranya tukaba tuzi rero yuko jewe nakuriye Burundi havuye nkuze abandi yuko mu mico yacu ari ikintu iki kigoye kuvugwa cyane iyo habaye ingorane y'umugore akorewe ubusambanyi atabyifuza yakubitwe iyo atutswe cyangwa atumubitswe ku mutima abigiti akitinya kubivuga arashobora kubibwira nk'umugenzi ariko bigaca bashaka kubihisha kubera itabiteye iteka iyo itabiteye ahubwo isoni umuryango byo byumvikanywe hanze ibyo rero turazi ko bituma abagore benshi n'abakobwa bigeme bakiri bato ko bishikira abantu benshi ku myaka biva ku myaka mike rwose n'ibindi bigoye rwose gusohoka urumva turazi ko bishikira benshi badashobora gusohoka
mu mfasa ni Pascal Minani ikibazo cy'imico naco kirashobora kuba ari intambamyi mu kugerageza gutorera umuti ibibazo byose bihanze abapfasoni abigeme eka ihohoterwa ry'abantu rifatiye ku gitsina ico si kibazo gihambaye
ico ni kibazo gihambaye no mu gitabo cyanjye nari narabyanditse mu ma obstacle atuma abakenyezi badatera imbere ko umuco urimo umuco wumvisha abakenyezi yuko bazi nyuma y'abashingantahe canke y'abagabo umuco wo kumvisha abakenyezi yuko badashoboye canke bashoboye ariko kapasite yabo iri limite umuco wo kumvisha abakenyezi yuko batagomba kuvuga aho umushingantahe ari karavuga ko bagomba kumviriza bo bakisumeta uyo muco nkuko compatriote wanje ahejeje kubivuga ujuarori ni très important mukura forsa izo iyo violence ikorerwa ku bakenyezi kandi nibaza yuko atari muri kiritire y'abarundi gusa nkuko yabivuze no ngaha muri Canada nuko sauf que mu Burundi nibaza ko biri beaucoup plus avancé que ngaha kandi uyo muco nibaza ko atari ikintu kidashobora guhinduka nibaza ko ari ikintu kidashobora guhinduka kuko je nibaza ko abakenyezi babaye sensibilize d'abord bakumva yuko bafise droit ingana ni y'abagabo muri societe ko bafise capacité ingana ni y'abandi kuko burya n'uyu muntu yogira sensibilisation ku bagabo abakenyeza ubwabo batabaye sensibilize kugira ngo bamenye leur droit bamenye ikibanza bafise muri societe bamenye role important bajwa muri famille bamenye ko bari capable bamenye yuko bajwa role très important muri societe yiwacu mu mafamiye mu makorine mu mavillage hose nubwo umuntu yagira sensibilisation ku bagabo canke ku misore abari concerne ubwabo bataraba conscient y'ubushobozi bafise nibaza ko ayo ma préjugés yo mu muco azobandanya nagira nongere ko
yego
yuko yindi gora nituma abagore benshi adasohoka kandi batavuga ibiko birabashikira ihari gihe twamaze kubona yuko tumaze kumenya yuko iyo aherahera bagize niyo iyo kuraje yo kugenda ku nkoko gipolisi cyangwa kubarira abadutwaye yuko hari ikintu kigenda nabi hari gihe batabafata umengo ariko avuga ukuri cyangwa bakakubwira ati niwihangane niugiriki niwa gufate mbuma yuko kia likipi turubite kumutima kandi yuko kia kono ni na magara yao tulazi yuko nama ka igihumbi bale janyi kuri polisi mula igihumbi alo bakurikirana bakaba hana bakaba funga changa bakaba kurikirana kugira ngo wachuru baanza usangari nga watatu kugihumbi hivyo ni minu vistika tumaze kubona guharura umba nini bishabe gutuma n'ikuci intege ari umugore uzo tije no n'umunama ko kimvuga kagenda kubwira umuntu tacu bizoma tacu bimaze ugasanga rero benshi baravumye gucyo ugasanga bitangwe ukubitwa cyangwa utukwa uvumwa bigahera usanga umuntu afuye umuntu aramwishye kuko atakunje atamenye ukuntu tije n'ahantu ubwira
Inama myezi ibiri mufasoni Pascal Zibinani mufasoni yaline nizika mashikirije ya mbere akari uko n'abafasoni nyene kanaho abagabo abahungu bose bakumva ko agateka ku mufasoni gatezwa kubahirizwa hariho ni intamba myizi va kuri kwa fasoni nyene bumva kumengo uruhara rwabo ntiruhambaye canke ika umengo ntibafise ijambo nk'abagabo ico n'ikibazo kimwe ikindi kibazo nuko kenshi na kenshi nk'iyo umufasoni umwigeme aho hotewe agiye kuyishikiriza abategetsi bajeje gutungane usanga batabifata nk'ama ivyo bibazo muvuga kwiki
cyo ico no bivuga ko ikinezeza muri mu Burundi nuko dufise minimum ya 30% y'abakenyezi muri parlement abo bakenyezi baserukira abanyagihugu mu nzego zo hejuru nibaza ko bafise responsabilité nini cyane mu guhindura amategeko agomba guhana abo bagabo bagihohotera abakenyezi muri societe nge ndavuga nti abo bakenyezi bari ngaho ntibari ngaho juste en tant que abarepresenta abanyagihugu ego barepresenta abanyagihugu bose mugo barepresenta abanyagihugu bose muri societe inégalité entre umugabo n'umugore ikiri forte niho je nshira akfa cyane kuri role y'abakenyezi bari muri parlement parce que minimum ya 30% il est capable yo guhindura amategeko mu gihugu cyose ni nabyo nerekana mu gitabo cyanje yuko minorite muri societe mu Burundi abakenyezi si minorite ni presque plus que la moitié je pense ni 50% urumva kuri iyo minimum ya 30% il représente 50% de la société bafise ubushobozi juste kuri question ya nombre ya representation parce que ubushobozi bwo guhindura amategeko je nibaza beaucoup plus kuri abo bakenyezi bamaze gushika hejuru nibo bafise responsabilité kandi obligation même yo kujya kuvugira abo bakenyezi bandi yo kujya mu mategeko bakaraba eske hari amategeko apermeta cyane hari amategeko ahanforce guhanwa kwabo bagira ikibagirira ikibi abakenyezi namba yo mategeko ahari akaba dashirwa mu ngingo abo bari hejuru bakora iki kugira ngo bafashe bajya bari hasi babumvishe bati namba wagiye kurega ntibaguhe inyishu warukeneye turi ngaha habe ugukorana kw'abakenyezi bari hejuru nabo hasi nkuko iyo compatriote wanje yavuze yuko hari abadaja kuvuga ko bakubizwe cyane hari abakubizwe bakabwira ati nimwihangane abategetsi bari hejuru bo bakenyezi bagomba kwegera abanyabategetsi abakenyezi bo muri societe ntibegere gusaba kubizwa begere n'abakenyezi bose kugira ngo umukenyezi wese aho bayicaye avuga ati ndabizi yuko ni impohoterwa nzoja kurega ngiye kurega naho amategeko ntankorera ibyo ndayisabye ndazi ko hari abakenyezi bari muri parlement nshobora kwikora ko bakaza bakansasha kugira ngo urubanza rwanje rugende neza
mabi akoregwa abafasoni akarengane akarenganya ugakoregwa abafasoni si guhohoterwa gusa si kuyimwa uburenganzira hariho nubundi burenganzira hariho ikibazo gihambaye cyane gose cyo gutorana ico kibazo ntikiratomoka neza kandi byo byose nibintu ubona ko uko twabivuze mu ntango abafasoni batafatwa cyo kimwe n'abagabo naho ayo mateko agikurikiza abakera ameze nk'ayataye igihe muri kigihe turafise umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Jackson mwiriwe neza
mahoro
murafise ikibazo murafise intererano kuri iki kibazo turiko turavuga ati hohoterwa y'abafasoni umurazi ko amakungu yose ariko arabira hamwe ukuntu akarenganyo gakorerwa abafasoni eka ihohoterwa ivyo byose byorangira mu maguru masha ikibazo intererano
tugerageje kuraba iki kibazo ni kazi na murundi wese ni kazi na munyarwanda wese eka nico ni kibazo umuntu wese ahari akwiye guhagurukira ahari hose ataraje asinda umukenyezi ndumuhungu ndumwigeme oya ukavuga yewe ngerageje kuraba abakenyezi barenganywa mu bintu byinshi barafise uko barenganywa muri politike barafise uko barenganywa mu miryango yabo hariho byinshi nkunda kwiyumvira umugabo arakubita umugore ntamenye ko uwo mugore afise umubiri ubabara ariko umugabo niyumvira none je nkosheje umugore wanje arafise uburenganzira bwo kumpana kubera iki atiyumvira ko we yobabara uraze abakobwa mu mashure twigamo barikengera batikengereye bakabakengera ivyo byose ni ibintu ubona ko intambwe y'abakobwa abakenyezi itaratera imbere ariko ikikenewe kuri bo nyene nibo bazotera imbere bazofata umugambi wo kuja hamwe baje mu mashirahamwe bahere mu mashure bavuge bati abari mu mashure ni mwigiki ko mwiga kimwe n'abahungu kubera iki mwishira inyumba abari novuga bubatse ingo zabo nyemere ko baguma bararenganya nimba naho muhejeje ishure muri abakobwa 10 abahungu 20 ni murabe mu mashyirahamwe mushaka kujamwo ni namwe mumve ko hari ico mwoterera je navuze cyane kubyerekeye amashure kuko ndacara umunyeshuri ngerageje kuraba
nduga kwijambo busozere
ngerageje kuraba agateka kazi na mukobwa akateka kazi na mukenyezi gatangura guhonyangwa umunsi wa mbere akivuka kuko murabizi waza wumva ngo abakobwa ngo ntibaringo cyangwa kujya ku ishure mu nyuma biraza baraza baraja mu mashure mugabo igitigiri cyabo kiracari bagikeye abakobwa ni benshi mu bihugu byose tugereranyije tugereranyije n'abandi bahungu n'abahungu mugabo bari hehe barikengera barabona bashaka korosha imitwe yabo baje gukora ibitabagora baje gukora akazi k'ubuyaya baje gukora ibindi bintu biborohera ni baje kwikaye bace ubwenge barondera ubumenyi kugira nabo bazoze baravugira abandi badashoboye gushira ijwi kure nkabo mwatumiye muri studio abariko baravuga iby'i bariko baravuga ibyiza none nabandi nibahaguruke bagwanira gateka kabo nkabo mwatumiye bumve ko ari igikorwa kibaraba
Jackson murakoze ku ntera muduhaye nashaka imbere yuko tu ijambo uni munywanyi radio ijwi rya Amerika Louis utwihanganire nashaka umufasoni Pascal Zimani agire icavuze ku ciyumviro eka gitanzwe no mushyantahe Jackson mukanya gatoyi munsi munota umwe madame Pascal Zimani
ego ikintu nabana kuye mu byo mushingantahe yavuze hariho ukwiga education iyo ni ingorane cyane kandi ijana na mentalite iyo mentalite nanone ifata se racine muri kitire hamwe umukobwa aba yarakuze yumva yuko kazoza kiwe kare mu maboko y'umugabo kunarongorwa umugabo azafata kelomu va prendre soin yibyo akeneye ico gituma ico kintu gica gituma haba handicap mu mutwe abakobwa bagakura bumva yuko abagabo aribo bazariha amavuta abagabo nibo bazagura ibirato abagabo nibo bazagira iki abagabo nibo bazagira iki umukobwa muri societe akuze yumva yuko hagenewe yuko ashikana venta agacarongorwa akaba umwana mu nzu oyo kugira ngo abo mukenyezi kuko d'habitude je ndi mu Kristo ndabye nk'ingene Imana yavuze umukenyezi muri Bible Imana ivuga yuko ari aide y'umugabo aide n'umuntu afasha ntabwo ari umuntu adepanda umugabo muri kitire y'iwacu umugore sekom umuntu agomba kudepanda ku mugabo icyo gihe rero icyo umushinga naheje kuvuga kuri education ifuke abakobwa bakura bumva yuko batari ko barakura kugira ngo barongorwe umugabo afate abe en charge y'amabezo yabo mugabo bakuze muri mitwe bavuga bati ndiko ndakura kugira ngo nzabe aide ni narongorwa sinza depende n'umugabo ahubwo nzabe capable yo gufasha umugabo icyo gihe uwo mukobwa akura akora icyo ashoboye cyose kugira ngo yiyekipe nihagera akazoshika muri ubwo buzu azashikemo arongorwe ari aide y'uwo mugabo yamurongoye eno ari umuntu agomba kudepanda kuri uyo mugabo kugira ngo amukorere byose urumva rero iyo education umushinga ntayo umukompatriote wacajeje kuvuga c'est très important umukenyezi akuze umukobwa akuze yumva ko agomba kuzofasha umugabo atagomba kuzadepanda ku mugabo bica bihindura ingene yiyumvira akabandanya amashuri akarondera ingene yiyubaka mbere yuko yinjira mu buzu kugira ngo aje gufasha uyo mugabo
madame Aline Nizigama namwe ku cimviro cashikijwe na Jackson amukanya gatoyi mushoboye
ego nashaka kugira ko yabyabuze nivyo kandi iyo ngorane yuko abigeme na bakura badafise ubasha bwo kwiga cyangwa ugasanga barabakuye mu ishuri haje mwaka wa gatandatu kugira ngo cyane cyane mu misozi abakiba mu misozi ya ruguru bakabwira ati buharageze kuja kubaka afite imyaka 15 urumva ibyo bintu ni ibintu biri mu mico yacu kenshi usanga bivana n'uko umuryango ukenye baba bakeneye inkwano baba bakeneye umwana agenda kurongoka kugira ngo umuryango wabo ushobore kubaho urumva rero ibyo bintu ni ukwigishwa kudasanzwe guhera mu misozi mu miryango mu ishuri amashuri abana biga mu byo biga bakabigisha ko umukobwa wese afise ububasha bwo kwiga umuhungu wese afise ibyo bihera uwo umuntu akiri mutoyi akabimenya umwana akiri mutoyi nico niho bintu bica bitera umuntu avuga ati akazi kose nipfuza ashobora kukagira ndashobora kumukuru w'igihugu ndabyipfuze ndashobora kuba umushikiranganji ndashobora kuba umuganga ibyo umwana kuza afite ibyo bintu mu mutwe bikamufasha gukomera muri we murumva rero ko guhindura imico si ibintu byoroshe tubivuga gutya mbwa turagiye ko ari ibintu n'imyaka n'ibihumbi n'ibindi dufise imico ngo we rwose guhindura ntibifata gutyo nimenerwa twaje gukora amategeko leta itegereza gutangura igafata ati twebwe turagize iki ikereka abantu yuko uguhanwa kuzokurikira umuntu afashe umuntu kunga umwana kunga akamye
kwa kurikira. Tubibutse nti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenyera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise uwundi bunywanyi wa radio ijwi rya Amerika. Louis, muri we neza?
Yewe.
Murafise icyumviro kibazo mu baza abafasoni twatumiye.
Yego, gambire ndabara mu kije kandi ndabashimiye amaze kuvuga byinshi.
Ndakoze.
Aba ariko jewe munayo mabi akoregwa abana rugo nabigene. Ndagaruka kugufatwa ku ngufu
yego
ndashaka kuvuga ku ikintu cyane cyane hajya iyo umuntu arugafashwe ku ngufu cyangwa umwigeme bamenye ko hariho indwara zishobora kwandura baradufatiye mu bihimba by'irondoza nk'ama infection batana bafatwa ku ngufu nabizwe ko barimo ama infection sexuelle ma transmissible na bya sida hamare ingorane yaduka mu nyuma bahejeje gufatwa ku ngufu uko baheza bakajya hamwe bakagira ibintu by'umwumvikano mama bakabahendahendesha udufaranga ugasanga bikiye bihebera iyindi ngorane yaduka ni uko ashobora no kwanka guhendahendwa hama uwamufashe ku ngufu katangi iturire bigahera ayo makaya mayabayeho ama ikindi cyaka rero kuvuga ko ni nuko umukobwa cyangwa unaruga hari yomenya yuko amagara arama donke amajana samagara sumba macana yanzanwe ku magara yiwe n'atabe cyane azakibagakirebuka rero bakamenya ubwenge bakamenya aho bashobora kwitugura bakareka kugira amasoni nta donke benshi barareka no kubivuga kubera baca isosiyete cumenga ya menge usanga bwikumigenwe bayo icyo ni nk'ikintu abatumire bamaze bakora ibintu by'amasoni kwikengera iki hari urumva n'abagabo cyangwa se abasore babikora nabo ndababwira ko izo ndwara nyine nabo zishobora kubafata rero nk'icyo nosaba batumire ana mu Burundi turafise ikigo seruka kandi haba harimo n'akabazo none amashyirahamwe cyangwa yabo bakenyeze iyo bamaze kuba yarabonye eskanyoba ashikira kure agashikira no mu banyagihugu bato bato bakabimenya kindi kibazo cya kabiri ni kijyanye n'ihugurwa donke nk'ikindi cyokorwa eske amahugurwa waruka n'abakuze yoba baho ku bintu nyine bijyanye no gufatwa nguvu akandi kanyuma ruvuga sobeza
yego baza akabazo kanyuma tuhe akanya abandi ndabona barindiriye
yego akandi ndavuga sobera ana nkumu nkino misata maradiyo tukaye twumviriza cyane twarahora na nimero ya Centre Seruka nayo se hafi kwitewe sindi ndasaba yuko mwikisa kugira abashikirwa nazo ngora izo gufatwa ku nguvu baragirirwa neza mu izo ngwara zo hejuru.
Urakoze Moshe ya Ntahirwi, murabaje ibibazo bihambaye cyane rwose, ibibazo bivuga ko kenshi na kenshi abapfaso ni abigeme bafashwe ku nguvu, hashobora kuba indwara z'ibyaduka, indwara zirimo sida, eka hakaba hariho n'intambamyi z'uko mu gihe bashatse kuja kushikiriza utungane by'abashikiye kenshi na kenshi bahabwe eka bumvikana n'abakoze ibara cyangwa ugasanga naho bitagenze gutyo hari ibiturire ugasanga rwa rubanza nta urugiye mu babaje ikibazo gihambaye cyane rwose cishira hamwe seruka ryo barishika mu banyagihugu eka tuhe akanya gatoyi cyane rwose abafaso ni babiri Pascal Zimini na Aline Nizigama bagire icyo babivuze ko Aline dutangure kuri mwebwe Nizigama mutubwire kubi shikirizwe n'umushyira ntahe Louis mu kane gatoyi cyane rwose ndabona hariho n'umushyira ntahe Leonce afise ikibazo
ibyo bintu yavuze n'ibyo abarikora baduhamagara bose n'ibyo yariko aravuga hari amashyirahamwe ariko arakora akazi i Burundi kandi mu byo bavuga bavuga yuko bashika kure amashyirahamwe nka Kere Burundi hariho Medecins Sans Frontières nabo nyine baragira bagafasha abagore zitabakomerekejwe aba bakeneye ko amagara yabo babitaho bakaba bazi ko aho bari bakaja kubitura ko ariko hari igihe hariho kure badashika ibyo byama ari ingorane ya mihari kuko usanga ata mahera bafite akwiye canke bakaba bataramenya yuko iyo ngorane ihari aho hantu murumva rero mugabo amashyirahamwe arahari irubi ingorane ihari niyo kumenyesha abantu bose kubigisha bakava hasi bagahaguruka iyo ngorane bakamenya yuko ari ikintu kidashobora kwemerwa mu mico y'i Burundi hanyuma abakobwa nabo ibyo bintu biwe karavuga ati indwara bakamenya ko indwara zishobora kubashikira hari n'igihe rero umukobwa nk'umugore bamfashe ku nguvu bagashurashuzwa ku nguvu agaca twara nkinga cyangwa agwara indwara ugiye no kuvuga ikintu wowe wari wacata kwikosa wowe wari he watashe sangati wari wambaye iki wari wagize iki ukamenya iyo ngorane yari umukobwa iyo nyene yayitaye kandi ari umuntu yamfashe ku nguvu naho iyo yambaye udashobotse muhanure ngana kimwe nta mukore ikibi ngo kubera icyo kintu ibyo bintu ni ibintu tuzi ko bibaho abakobwa barakubitwa baragira iki kubera ingene abantu bafashe gutyo ugacisha n'ikosa yaguye ko ibyo birakenewe guhezwa ibintu bidashobora kwihanganira
ego namwe Pascal Zimini mufaso ni Pascal Zimini nashaka namwe mugire icyo muvuze ku bibazo twavuze yashikirijwe n'umushyira ntahe Leonce mu kanya gato umunota umwe muzamukoze
ego nje ndashobora kugaruka ku kintu yavuze cyo amahoro guhuru ama sensibilisation
yego
je nibaza yuko ivyo byose bigaruka kuri ya probleme yuko nta sensibilisation ikwiriye iraba sensibilisation kumvisha umukobwa yuko bimushikiye akaba violence sexuellement ntabwo ari ikosa gyewe bimushikiye agatwara yonda ntabwo ari ikosa gyewe ko hariho inzego zihari zigomba kumudefanda ko hariho inzego zihari zigomba kumufasha muri iyo prosesisi yo kugira ngo abandanye ubuzima nkuko bwagombye kubandanya mugabo rero kuri ico kibazo cy'amashirahamwe ayo mashirahamwe nayo urumva ariko arakora mugabo kubera uburyo yakaba yari limite niwo hamwe hakenewe collaboration hagati y'abajya bakenyezi nanone mbisubiye mu bajya bakenyezi bamaze gushika heje bari muri politique bari abari muri parlement bari abari muri gouvernement ifoke haba bakorane n'abakenyezi bari mu mashirahamwe ntibibe groupe imwe y'abapoliticiens na groupe imwe y'abari muri société civile hoya ibe groupe y'abari muri société civile bakorana n'abakenyezi bari muri politique bose bafise intumbero imwe yo kuja kugira influence kuri bajya bakenyezi kuri bajya bakobwa bari mu mitumba kuri bajya bari no muri zire gusa kuko saba ari mu gato mu mitumba gusa batazi droit zabo icyo navuga nuko sensibilisation hama collaboration entre abakenyezi bari muri parlement bari muri gouvernement abari mu ma société civile
ibibazo cyari kuvugishirwa na madame Pascal Ziminani hamwe na Aline na madame Aline Nizigamani ibibazo byabajijwe na Louis ubonaho turafise Leonce Miliweneza Leonce mwegere telefone hanyuma mugire ico mubajije ari kibazo canke icyumvira mushikiriza
yego ndabahaye mwiriwe ngaho muri America
Miliweneza
mwiriwe canke mwaramutse ivanye niko amasaha
twebwe haracari mu gitondo nivyo
Nuko nuko ndafite akabazo
yego
kandi intererano ikibazo ufite
yego
ndatangara kumva ngo harama bakoregwa abakenyezi uko bukeye uko bwije umva ngo harama bakoregwa abakenyezi uko bukeye kumva ngo basinze ngo amashyira hamwe aranira agateka k'abakenyezi ariko ugasanga abo bakenyezi nyene ngende zabo ukuntu bifata mu maso y'abantu imyambaro zabo ugasanga nibo bariko bariho nyangira gateka kabo waza kuraba no mu nzego z'igipolisi cyangwa z'igisirikare ugasanga amabakora bakenyezi atari yakora abagabo wafatwa n'umupasoni w'umusirikare cyangwa umupolisi aragukorera icyaha umugabo atogukorera ntabwo bavuga ko hari amabakorerwa bakenyezi igihugu cy'Uburundi cyangwa n'ahandi hose kurara ingendo zabo n'ifoto yabo ntabwo nazemera kandi ngo wafatwa ku ngufu bafatwa ku ngufu nari kwiza bambare neza bajya imbere y'abantu babona ko biri kwize izo nkeka ntabwo nakwemera ko bafatwa ku ngufu kuko ntibyumvikana byo ndabaza abapasitori babiri baje kubikora
icyo kibazo mushya na he Diego baracishura mu kanya ni ikibazo bari bamaze gushikiriza ko kenshi na kenshi naho uba eka mufaso nafashwe ku nguvu ikosa ribatari gwiwe ni kibazo bashikirije ariko mu kanya ndabaha ijambo barabe bagire ico bavuze ariko nashaka tubanze tufate ikindi kibazo cy'undi mushya nta yitwa Diego Diego mwiriwe neza baca bavyishurira rimwe Diego mwiriwe neza
mwiriwe
murafite kibazo nashaka kibazo cawe mubaza canke cy'umubiro tugishikirize hamwe ni kindi kibazo cashikirijwe n'umushya nta Helen wose mu kanya duga ku jambo
akoze mu ndamukiriza batumire nashaka tukugira ico ntereye ku bihote kwajya bakenyezi dufashe kunuze ku afite nko mu gisagara hoho abakenyezi hote kwajya bose cyane ariko dufatiye nko ku bakenyezi ba ruguru niho usanga bikomeye cyane hanini byatumwa n'icyo umuntu yokwitwa ngo ni mico umukobwa aragenda kubaka yagenda kubaka nta nyigisho nta mategeka amenya tigete kugira umugabo ni andenganya nanje nzohagara ku nzogenda ku agenda agira ati ni umuco bimwe bitwa ngo niko zubakwa ngo ndakarago kabaraye urumva umva imico hanini iratuma abakenyezi nawe nyine bafatwa nabi kigira kabiri naco ni ubukene ubukene buri mu bakenyezi ba ruguru buratuma badaharanira agateka kabo ubuje hayakabaye ku mugabo kwisa umugore abibaye n'akaburego twaba bafise nyine hama polisi kiragira yaho kimufata kimupfunga ngo kubera umugore agira ati none jewe ejo abana banje bafise abana bane batanu badugawirwa nande kwewe hora yisa yiki kasanga umukenyezi wenyene niwe agiye kumupfunguruza urumva yuko gacaka bakamenyera umugabo agara cyabona yuko ko ari wafise byose byose babivana n'ubukene yakabiri naco ni kudahana kudahana bivaze nk'izi gufata abantu umukenyezi ku ngubu umugabo urayo kayafata umukenyezi ku ngufu akamufata yagenda usanga muri polisi amaze umwaka ngo yaratanze amahera ngo yaravuye none urumva kudahana konyine kuratuma abakenyezi gatya kabo gahonyanga yakabiri nacho yakabiri yagatkane numva hari abakenyezi bize bari mu namashinga madara n'anzinguza mate ariko manda zabo zarinda zihera akama seminari bagiriye abakenyezi bati agati yakanyu kameze uku be namwe zifashe gute hanyuma bakabagira n'ama association y'abateza imbere akagira n'uko ikintu gifatiye ku bukene nawo ugira gute ubukene ni ntambamya byose. Murakoze.
Ego murakoze Diego. Mushana Diego ashikije ibazo bihambaye cyane rwose. Ikibazo kijanye n'imico gituma abafasoni babandanya guhohoterwa. Ikibazo c'ubukene, ikibazo co kudahana ivyo n'ibazo bihambaye cyane rwose nashaka abafasoni mugaruke ko. Ariko imbere yaho nagomba mwishure ikibazo na Diego yashikirije ariko asanu washikirije ikibazo mwari mwamaze kugira ico mukivuze ko. Reka dutangure kuri mwe bi Madame Pascal Minani.
Ufatira ku kibazo cyo wavuze imico. Imico y'abakenyezi y'abakobwa muri societe ico ni kibazo gihambaye cyane kandi ni kibazo mpora niyumviraho cyane nkavuga nti none nkajewe ndi ngaha ni giki nshobora gukora kugira ngo mbe nafasha les jeunes femmes bari mu Burundi ku kintu cy'umuco kuko burya agateka karihabwa hari gihe ngiye nko mu Burundi nkabona abakobwa ingene bambaye ntibambara bikwije ku buryo ushobora no kububaha kuko je naje nubwo ndi umukobwa nkawe ukaza iri imbere yanje wambaye impuzu hamwe wunamye nca mbona impuzu iri ndani nubwo wayo ufise ikintu gihambaye umbarira deja image uba wampaye ingene wambaye ikituma minimiza valere ndaguhaye icyo ni ikintu gihambaye abakobwa n'abakenyezi bo muri societe mu Burundi bagomba kumenya yuko bagomba kwiyubaha mbere yuko abandi babubaha icyo gihe wiyubashe nk'umukobwa ukiyubaha nk'umukenyezi umuntu akaza kuguhohotera urahaguruka ukamubwira uti ecoute je ndiyubaha nawe ifo kunyubaha mugabo abakenyezi cyangwa abakobwa muri societe babandanye biyambika uko biyambika hafi mu buri wose uri hanze hama berotre kote bagakenera yuko abagabo babubaha ntibishobora kubandanya ntibisho ça ne peut pas marcher ifo yuko abakenyeza ubwabo ndabyumva sinshaka kuvuga yuko ari amakosa yabo kuba baba viole oya cheke ne sinshaka kukivuga ntabwo ari amakosa yabo mugabo ashaka kuvuga yuko nabo bafite responsabilité yo kubanza kwiyubaha bubaha imibiri yabo bumve yuko imibiri yabo atari enuti bagomba gukoresha kugira ngo baje kuronka amavuta bisiga baje kuronka inyambaro abagabo bagurira baje kuronka sakame cyangwa serirere bakenere kuri uyo musore babonye no babanze bagira uwo muco mbere ya byose wo kwiyubaha nibamara kwiyubaha bategeke nabo bagabo niyo misore kububaha mugaba ibo ba mbere batanguye hama hari kindi umukompatriote yavuze kuri ku maseminari icyo kintu ndagishigikiye cyane ifo ke haba amaseminari no sema yo kubwira abakenyezi yuko bagomba kwiyubaha mugabo amaseminari agomba kubabarira yuko bagomba gusaba yuko n'abagabo babubaha kandi ayo maseminari n'abagabo bakaba barimo kugira ngo bumve importance ihari y'ineza y'umukenyezi muri societe kuko umukenyezi ameze neza muri societe abana baba bameze neza muri societe umukenyezi ateye imbere abana baba bateye imbere muri societe n'umugabo nawe yacatera imbere muri societe
igome mu fasone namwe aline nizigama kuri ivyo bibazo bibiri byashikirijwe na ubwamirambe na Diego hamwe na mushana he Leonce
urakoze ikibazo cyambere cyashikirijwe na mushana he Diego je cyanteye amakenga gatoyi kubera ubwa mbere hari ico yavuga cerekeye yuko iyo ngorana atayemeye kwibaho kuko abagore barenganywa abagore bakorerwa mabi abagore bafashwa nabi kurusha abagabo jewe ibyo bintu sindi ningene babifata kuko ama etude yose yabaye mu bihugu byinshi byinshi yakozwe n'abagabo n'abagore arerekana ko iyo ngorane ihari ni nacyo gituma leta zunze ubumwe zashyize hamwe zikagira iyi minsi 16 y'ukubyibuka kuko ibintu bihari ni kwigisha abantu sirituru batabyemera hari igihe wowe bumengo haba ya bimeze kundi cyane ngire byamushikiye wewe ntabyo nzi icari America yewe personnel
hariho hariho nkuko nkuko mubizi hariho inkuru twatangaje yabatetsi yatangajwe n'abatetsi mu Burundi ikabarerekana mwabonye ko bijya biharu bihambaye cyane gose no kuvuga ko ihohoterwa ry'abafasoni ntabwo aragaseseshwa rumuntu
hari murumba yongera ngo ni yambe ubwa kamera yavuga ngo imico y'abagore batiha agateka ngo urumva ngo ingora nihera ngaho ariko je nashaka kubibutsa nti no mu bihugu hamwe tufata ibihugu by'abara bucanwe ibihugu by'abamijima abagore bambaye kuva hejuru gushaka umutwe iyo nguranira hahe nta kumba rero yuko umukobwa ariko bere yambaye ngo igipo ngufiya canke ingukabuzwa canke iki ngo ico gicagituma ngo bugabo ngo ngamufata ku ngubu ivyo bintu twarabyerekanye ko no mu mico abagore bipfutse kuva hejuru kuvushka hasi ivyo biharuro ni bimwe nukuvuga ko hari ingorane rero yindi byo ari ingorane zibiri twashobora kuvuga izerekere ingeso n'ukwambara izo n'indero muha umuntu yaga muhira ariko umuntu usukure mwana agiye ku ishuri ngo yambaye igipo iruka ku mavi irenga ku mavi cyangwa hejuru y'amavi umuntu asamukorera ikibi ibyo sibyo urabona ni ibintu biri mu mico yacu mu mutwe ni ibintu tegeza bigoye gufata nico bituma bigoye kumva kubera biragoye kwemera yuko iyo ngorane ihari muri twebwe ariko jewe ndavuga yuko ibyo bintu byangoye kubona gutyo kubera no mu bihugu byose bema abagore batavuga batagira iki iyo ngorane irahari naho genda yambaye ikintu kirekire
ku bibazo byashikirijwe na Diago navyo bibiri bitatu ikibazo cy'umuco ikibazo cy'ubukene kudahana mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30
okay iyo ngorane niyo ya bishobora ivamo umunywanyi wa kabiri ya telefoni no mu ma programme twe dufasha muri haguruka association turakorana n'abagore bari mu bworo bari Burundi tukabaha amahera make kugira ngo batangure ubudandaje turagiye kwiye ngorane ya mbere y'ubukene ari ituma baguma mu ngo byabangamiye ariko kwatakundi ariko zubakwa akosanga umugore aragumye ahantu umugabo mukubita umugabo aje mu bandi bagore atakunda atarindi cyo abafise umva ibyo ni kintu ndacemeye cyane kandi ni kirakenewe ko abadutwaye bacifata bagifata ko nkamba bakakigira ko amategeko kugira ngo abafashe abagore banabagabo kuko ni ingo bwangu batsu rugo mwese kugira ngo iyo ngorane ntihabe hanyuma ne na masinyere y'abagore bari mu nzego zo hejuru mu gihugu mu ntwari y'igihugu nivyo bageneye kuja hamwe bagafasha abakiri hazi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro cy'umunsi kiriko cyane cyane kivuga ku byerekeye ihohoterwa ry'abafasoni n'abakenyezi eka amabi yose abakorerwa eka n'inyishu zoboneka kugira ngo ni n'ukurondera inyishu z'ivyo bibazo byose kugira ngo imico eka ivyo byose bituma abafasoni bahohoterwa bivanwe mu nzira turafite kandi abanyamanyu bi radio ijwi rya Amerika ariho batwandikira hariho ariko bara telefona hariho Louis Nduwayo akabagira ati mu mabi akorerwa bari na rugo co kimwe n'abakobwa habamwo gufatwa ku nguvu muri ico gihe ufashwe ku nguvu asinzikazwa n'amagara yiwe hamwe no kwandura ingwara zica mu bihimba by'irondoka nka sida ingwane bahura nayo kandi iyo bitwaye biba akanyababo Rodrigue nkengurutse nabagira ati ivyo gukorwa ni byinshi ni cyane cyane muri ibihugu biri mu ntambara n'ibindi bisa n'ibirimo nk'uburundi ahanini hotangwa nyigisho ku banyagihugu bose akenshi bipfira mwishirwa mu ngiro kuko n'ubu barashobora gupfundika ivyo gukorwa ariko ntibasubira kuza barasuzuma abazosubira kuvyibuka indi tariki y'uwo munsi igeze turafite kandi abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika turafise Donatien mwiriwe neza Donatien muratwumva mwegere telefone muduhe ivyiyumviro canke ikibazo mu kanya gatoyi
yo ni nka kabazo
yego
nagome imbazi gituma ama havuzwe ihohoterwa ry'abakenyezi gusa kandi ho n'abagabo usanga bahohoterwa n'abakenyezi babo byo byari bakuki usanga nk'umugabo yirirwa kubitwa n'umugore wiwe
ugasanga umugabo nta n'ubwenge agifite kubera uwo mugore ugasanga naho umugabo yogenda kwitura ubutungane nta jambo afise usanga kumenga umugabo niwe yaba mu mafuta kandi hari n'abakenyezi bo nyine ubwabo bifitiye amakosa utanga kubana n'umugore afise nk'amafaranga nawe uri umugabo atawufise cyose cyose gose
ikibazo gihambaye cyane rwose abafasoni ndabasaba babagire ico bakivuze ko ariko reka twumvirize na Mohamed ivyo bibazo bavyishure rimwe Mohamed miriwe neza
miriwe neza Frederic
miriwe neza murafite ikibazo icyumviro
ego mbe manje kuramutsa batumire manje no kuramutsa mwebwe muri leta z'umwe za America
eh muramutse neza
ego kugitekerezo si wanje cyangwa guterera yakuvuga kubyerekeye guhotera abakobwa
ego
igishona cyangwa ndabiba bizabanya kuwa mbe cyambere mbe mwefu ko mubwongo ngo bahohotera abakobwa mbe no kubera ikigero abantu b'abagabo bama bahohoterwa n'abantu b'abagore ugasanga barishe abagabo kubera ikimwe mutamuta ariko murabavugira kugira naho agateka kawo kagume ari agateka kawo cyo cyambere kugira kabiri nacyo iyo twajya abakobwa nayo mbe mwebwe kubera iki mutamera kuraba abantu baba bariko barasambanirwa mu bubare kandi arabakobwa kandi arabakobwa b'igihugu kubera iki mujye mukabyiyamiriza kandi ari ubusambanyi twama tubona ngaha mu bubare no mu mahoteli murakoze
ibibazo bihambaye ikibazo cya mbere n'ikibazo gisa n'ikibazo cyabajijwe na Donatien akaba avuga ati mbega ko ihohoterwa ry'abagabo rikorwa n'abafasoni ryo murivuga ku iki hariho n'ababica ikindi kibazo mushyanahe Muhammad ashikirije ni kibazo cerekeye ubu abagira muga ubumaraya mu bubari mu fasoni Aline nizigama nashaka mugire cyo mvuze kuri ibyo bibazo aba bashyanahe babiri babaje madame Aline muratwumva
ego ndabumva
ego
nabyumvise kibazo ni ibazo bitoroshe kuyishura ibazo byavugwa yubati ihohoterwa rikorerwa abagabo navyo ko atabivuga nashaka kwibutsa yuko n'igihano rya cyatangura ibiharuro byariko biratangwa na leta n'ariko baravuga ko naho nyine hari ingorane y'abagabo ariko iminsi cumi n'itanu turavuga yuko ikigihano cerekeye yavuga yuko ibishikirwa abagore biruta kure kuva kusha kure ibishikirwa n'abagabo si ukuvuga ko bidashikira abagabo ibyo sije two turavuga ariko ubishyize hamwe na hamwe ukaraba ishikira abagore ibishikira abagabo hariho ikintu kiruta ibintu byose kandi mu mayetide abantu bagira mu bindi byose babaza ugasanga kimwe kiruta ikindi nicyo gituma iyi minsi turi kutwekata yerekeye abagore n'abigeme gusa ariko harakenewe n'ibyo kuno kuvugwa n'ibishikira abagabo naho byo bari bitangana n'ibishikira abagore bikavugwa kuko turazi nabi nayo ko mu mico y'iwacu hari umuntu wayavuga ati umugore agira amahera aruta umugabo usanga ari ingorane ntibitegereza ko ari ingorane nibaza ko ari ibintu bijyanye n'imico byesi y'umugabo aca yumva umengo ntabwo ifite umugabo umugore amurusha amahera yinjiza ibyo ni ibintu bindi bishobora kuvugwa bikazana ku mugaragaro nabyo nyine bikamenyekana ko ari ingorane nk'umuzindi ibyo ntacyo byase kubera dushaka gushyigikira abagore mwe dushaka no gushyigikira abagabo ibyo na agenda ndabishyigikiye
yego madame Pascal Ziminani ku bibazo byabajijwe n'abashinganayo babiri Donatien na Mohamed bibiri birasa ikibazo cya kabiri cya Mohamed ni kivuga ko mu gihe umufasoni afite amafaranga menshi kurusha umugabo usanga naho nyine ari ingorane
je nibaza yuko ibyo byose biterwa na mentalite kuko amafaranga siyo aha umuntu droit yo kwabiza uwundi ifo yuko haba sensibilité sur l'égalité des droits l'égalité entre l'homme et la femme bakumva yuko bangana amafaranga siyo yatuma ari umugabo yabize umugore canke ari umugore agaya umugabo ngo kubera afite amafaranga kumusumba urumva ku bagabo bahohoterwa n'abakenyezi ico nacu urumva ni ikibazo twagombye kuvuga tutavuze uno munsi kubera atari muri iyo cadre twahuriyemo mugabo namba bihari muri societe y'u Burundi je ubwanze ntabyo ndumva ariko bihari urumva nabyo nibyo kurwanya nibyo ifo yuko birwanwa sinemera yuko hari umugore yakubita umugabo canke umugabo yakubita umugore ibyo bintu bihari nibyo kwiyamiriza bigasubizwa inyuma hama hari wavuze ikibazo cy'abamaraya bo mu bubare abakobwa bagira ubumaraya mu bubare abo bakobwa nshangaruka nanone kuri kimwe navuze yuko bagomba kwibahiriza bakibaha bo ubwabo hama bakegzija yuko n'abagabo n'abahungu babubaha kuko biragoye kugira ngo umuntu azakubahe na ubwa utibahirije au départ
mu twibuse inshuti mwese ko mukomarabandanya kumiriza radio ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise ubundi bunywanyu radio ijwi rya Amerika Samsung mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo icyumviro
yego mane kibazo handi nawe ni icyumviro
yego
sinibaza ko abo batumire nishira hamwe ryabo baticanye na leta ko bazobishobora bonye nyene kubera yuko leta niyigisha ubutungane abanyagihugu leta ibajejwe mu gihe batagira icyo bakora abandi nabo ntibahimirizwe gukora akazi kariko kose kugira babone ingene babaho ayo mabisi nibaza ko rikaragabana kuno munsi cyane cyo ahandi naho ni kuvuga ko mu bisagara byinshi usanga hari abamama bigira ko ari abantu ubeze babagira neza bagenda ahantu mu bijiji bakenye ugasanga aratoya bigeme ngo ngiye kubigisha ngiye kubaha amakazi ugasanga agiye kubatunga mu nzi wiwe kubugarandira mu rupangu no kubagandaza ku bandi bagabo none abo bajejwa ayo mashyirahamwe ni kuvuga izo mpanga uko batazizi ko numva baba bafise ababaserukira ku mitumba no muri ibyo bisagara none ni kubera iki se biguma mu mvugo gusa tutarumva izo mpanga ko zafashwe ko babashije ubutungane mu gihe ibyo biguma bibandanya uko umwaka utashe niko ibiharuro bitera byiyongera
yego ibibazo bi hambaye cyane gose reka duhe n'ijambo Mushane Albin nawe nyine abanza babaze ikibazo hanyuma abafasoni barishura ibyo bibazo byose ibibazo bya Samson reka na Albin byose biri hamwe Mushane Albin mwiwe neza murasi ikibazo cy'umviro
ibibazo nagomba kubaza abo banyakubaha batumire
yego
nagomba kubaza bwa mbere
munanyarutsa akanya karagiye
bakorera
yego
kabiri imubambarize umugambi bafise kuri aba bariko baravuga babamaraya kuko abamaraya bari mu bwoko butandukanye hari n'abafise amamodoka n'amazu ariko bakorwa bumaraya umugambi cyo bekuta proje babategekanya kugira ngo bahindure iyo nyifata nimba bakine ko iyo nyifata ihinduka utubaze twaro twumurakoze
murakoze cyane gose Albin nashaka mufasoni Pascal Zeminali mutangwe mu ishuri ibibazo mutangure ku kibazo cha Samson avuga ko amashyirahamwe yanyakwiye gukorana na leta kavuga kandi n'ibibazo bihambaye cyane gose Albin nawe aravuze ikibazo gihambaye cy'uko hariho abamaraya bamwe bafise uburyo ayo mashyirahamwe yanyu akorera he mukorana gute mwokora iki kuri abo bantu bose mukanye gatoyi cyane gose muze kumpa umunota umwe umwe muzamukoze
ego gico navuga dabo cha leta ise responsabilité igomba kwasira yo gukorabora hari kintu umushinga nta yavuze kuri trafic main ico ni kibazo kigoye no selema mu Burundi mu masosiete menshi aha bakenyezi canke abakobwa bagacuruzwa ku bagabo kandi atari nabo banaronka nayo mahera ico kintu ni kintu leta yacu igomba guhaguruka ikakigwanya mu maguru mashasha hama ikindi kintu umushinga nta yavuze kuri collaboration je reviens encore kuri ya question ya collaboration ku bagore mu nzego zose abari hejuru muri gouvernement abari muri parlement abari mu association n'abari ku gatumba n'abari mu mazire habe collaboration kugira ngo ingorane zose zimenyekane hama abari hejuru babishoboye baze gufasha mu kugira ngo bitorerwe inyishu hama n'amaradio nayo amaradio yiwacu na FC responsabilité yiyamirize umunsi ku munsi ibyo bikorwa bibi a denonce ayo ma acte ya violence ahari muri societe ntibabipfukirire nkaho umengo nta na kimwe gihari ku kibazo cy'abamaraya baba basisi miduga canke iki nanone ni ya kese ya sensibilisation kugira ngo abakenyezi bamenye yuko imibiri yabo ntabwo ari uti yo gukoresha mu bumaraya ahubwo bagomba kubaha bakiyubaha bakubaha n'imibiri yabo
Madame Aline Nizigama namwe mugihe cyo muvuze ku bibazo byashikirijwe na Samson na Albin ikibazo cy'ukuntu mukorana amashyirahamwe yanyu akorana na leta ikibazo cerekeye abafasoni bo baba koraniriza mu bibanza bimwe mu rugo rumwe mu rupango rumwe abigeme kugira abadandaze akaba n'ikibazo kandi cya Albin cerekeye abamaraya mufite imigambi yihe mu fasoni Aline Nizigama
Ego nashaka ibyo bibazo byose byiza nashaka kukibazo cya mbere gukorana na leta ni ibintu ngo bitegerezwa kushika ni ibintu ngombwa n'ukuntu nta kihinduka kizoba uticaye gukorana na leta gukorana mu mategeko deja ahari hari amategeko amwe ahari muri code penale harimo deja ibintu dushobora gukoresha kugira ngo duhane ibintu bimwe bimwe bishika gusa no gukorana na leta ukabumvise ati iyi niyo ngora nigeze ngaha ibintu byo bitegeza gufata donc amashyirahamwe nk'ayo dukoreramo turandikira leta twabwiye ati ibi ngizi ngorane ngizi turashobora kuronka inama turashobora kubonana umunano ubonano tuba mbere sike murafite amahera ashobora gufasha i programme hini tuyigize ibyo ni ibintu bigabwa ariko uri ipasa na ha bitabo baziboneka mu minsi yose hani ikibazo cya kabiri cyacu kubaza yuko abantu bapfaka ku ngufu bakaba bafasha n'abandi bagore kugira ngo abaje kudandazwa ku bandi iyo ngorane irahari turabizi nitwo turavuga ko abagore bose turazi ko hari bamwe bamwe baca bigendekereza kuri iyi sisiteme ifashe nabi abandi bantu twita bakiri bato bakabashaka guca amahera gutyo nabo ni inkozi z'ikibi nabo nyine barakeneye gukurikiranwa bakafata bakabafunga ica nyuma tayiseke cyuma araye nabwo nyine iyo ni ngorane imaze kwigwa ahantu hose nk'uko madame Pascal ariko abivuga ati
ndabona
ego turashobora gukurikiza ibindi bihugu byanjye
ndabona kanya katujanye Aline Nizigama murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire madame Pascal Minani turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye turashimiye cyane rwose n'abanywanyi b'iradio hijwi rya Amerika baduteye akamo bagashiriza ibyumviro byabo eka n'ibibazo bari bafise turashimiye na engineer yadufashe mu bw'ivyuma na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ikiganiro twateguriye mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.